urumva radio ijwi rya Amerika. Nirengwa mahoro nshuti z'ijwi rya Amerika, twahikaze muri gahunda iwanyu mu ntara muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Uburundi bwaraye butangaje ko muri icyo gihugu hagaragara abarwayi ba mbere ba virusi ya corona.
Uwa mbere ni murundi w'imyaka 56 aba ngaha mu gisagara cha Bujumbura, akaba yari yatashe avuye mu gihugu cy'u Rwanda. Ugira kabiri nawe nyene ni murundi w'imyaka 42 aba ngaha mu gisagara cha Bujumbura.
Uwo ni Tadendi Kumana, minisitiri w'ubuzima mu Burundi, mu kiganiro araha abanyamakuru. Turanababwira ibyerekeye imibereho y'impunzi z'abarundi muri Tanzania no muri Congo. Tubafitiye kandi uyu munsi mu mateka, tugumane ni ndiko tubagezaho amakuru y'iwanyu mu ntara. Ariko reka mugenzi wacu Alois Bigirimana atugezaho amakuru avugwa irya no hino ku isi. Alois,
Leta y'u Rwanda yatangaje kuri wa kabiri ko hagaragaye abandi bantu batanu bashasha banduye umugera wa corona. Ibi bikaba bishikanye ku gitigiri cy'abantu 75 bamaze kwandura muri icyo gihugu, nk'uko byashikirijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Rwanda. Bane muri abo bantu baje baturuka i Dubai baca bashirwa mu kibanza cya bonyine. Nayo uwundi umwe yatahuye ko yahuye n'uwundi arwaye umugera mu Rwanda, aca nawe ashirwa mu kibanza cya wenyine. Leta ishikiriza ko hari kwararonderwa n'abahuye n'abo bantu kugira nabo bapimwe ndetse bitabweho n'inzego zabigenewe. Mu gihugu kibanyi cy'Ubugande, ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwatangaje kuri wa kabiri ko habonetse abandi bantu 11 bashasha banduye umugera wa corona. Ibi bice bishikana ku bantu 44 bamaze kuwandura muri icyo gihugu cya Uganda. Abo 11 bari basanzwe mu bibanza bakoranyirijwe hamwe igihe bapimwa, nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri icyo gihugu. Abategetsi ba Repubulika ya Somaliland yatangaje ko yikukiye. Batangaje kuri wa kabiri ko habonetse abantu babiri ba mbere basuzumwe basanga baranduye umugera wa corona. Abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu ku murwa mukuru wa Hargeisa bavuze ko abo bagabo babiri ari umwenegihugu yigeze kugendera Ubwongereza hamwe n'Umushinwa. Abategetsi bariko baragerageza kurondera abantu bose abo bagabo babiri boba barakoranye ko. Inyuma y'imyaka Sudani y'umanuko imaze mu ntambara hagati ya bose rimwe, Leta nshyashya y'ubumwe isaba abanyagihugu gukorera hamwe bagana ku gusubiza hamwe no kubabarira abakoze ubwicanyi. Abanyagihugu muri Sudani y'umanuko baciye mu myaka irenga 10 mu ntambara. Izo ntambara zasize inkovu zikomeye mu gihugu. Mu kwezi kwa kabiri abanyepolitiki batacana uwaka Perezida Salva Kiir hamwe n'uwahoze ari cegera ciwe Riek Machar barahavuye bashinga leta y'ubumwe inyuma y'umwaka urenga bari mu biganiro. Leta ishikiriza ko iriko irateza imbere akaranga n'imico k'abanyafurika ko kubabarirana. Igihugu cya Leta Zunze za Amerika gishyikiriza ko cyiteguye gukuraho ibihano cyafatiye Venezuela mu gihe hoshingwa leta y'ifatakibanza irimwo uruhande rwa Perezida Nicolas Maduro hamwe n'uwo batavuga rumwe Juan Guaido. Ibyo byashyikirijwe n'umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo kuri wa kabiri. Ako kamo gasaba Maduro na Guaido guha ubutegetsi akanama k'abantu batanu ushika hatunganijwe amatora y'umukuru w'igihugu n'abashingamateka yoca atunganywa hagati y'amezi 6 na 12. Pompeo yashikirije ko yoshima ko Guaido yoshikira ubutegetsi mu matora azoza, ariko ko Maduro nawe akwiye kuba arava ku butegetsi. Ubutunzi bw'ico gihugu gitunze petrole bwarasinzikajwe cyane n'ibihano bya Amerika. Nawe umugera wa corona usanze igisata cy'amagara y'abantu carazingamye ku bw'ibyo bihano. Intumwa z'abatalibani zashyitse i Kabul ku murwa mukuru wa Afghanistan kuri wa kabiri gukurikirana irekurwa ry'imbohe zabo 5,000 umugambi wo guhanahana imbohe na leta ya Afghanistan ufashijwemo na Leta Zunze za Amerika. Bubaye ubwa mbere intumwa z'abatalibani zishika ku murwa mukuru wa Afghanistan kuva inteko mvamakungu zirongowe na Leta Zunze za Amerika zitereye icyo gihugu zigakura abatalibani ku butegetsi haraheze hafi imyaka 19. Iryo hanahana ry'imbohe risaba abatalibani nabo ku ruhande rwabo kurekura abanyororo 1,000 ba leta bafashe. Ni kimwe mu byumvikanywe ko nk'umushinge w'ibiganiro by'amahoro hagati y'impande zibiri zishamiranye muri ico gihugu ca Afghanistan.
Urakoze Aloyse Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mbibutse kuri mukomeje kumva radio ya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, muje no kuri Y3 radio yacu VOA akadomo.com ku rubuga rwacu gukurikirane aya makuru. Noneho iwanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kandi ubuzima bwiwe bwa minsi yose.
Nari nababwiye mu ngingo z'ingenzi ko Uburundi bwaraye bwemeje ko muri icyo gihugu hagaragaye abantu babiri banduye virusi ya corona. Minisitiri w'ubuzima muri icyo gihugu Tadendi Kumana yabivugiye mu kiganiro y'abanyamakuru, yavuze ko abo bombi ari abagabo babiri bafite imyaka 42 na 45. Umwe muri bo akaba yarakubutse mu rugendo i Dubai. Eloge Willy Kaneza.
Umushyanganje w'amagara y'abantu muganga Tadendi Kumana niwe yatangaje ku mugaragaro kuri uyu wa kabiri hafi igihe cy'isaha imwe y'ijoro abo bantu babiri ba mbere basanganywe umugera wa corona mu Burundi. Hari mu iganiro kigufi yahamenyesha amakuru abasoma itangazo ry'ubushyanganje aramutswa.
Uwa mbere ni Murundi w'imyaka 56 aba ngaha mu gisagara cya Bujumbura, akaba yari yatashe avuye mu gihugu cy'u Rwanda. Yari mu bitaro kandi afite ibimenyetso by'ibicu urane kuva igerekerezo rya 18 ntwarante 2020. Ugira kabiri nawe nyene n'umurundi w'imyaka 42 aba ngaha mu gisagara cya Bujumbura, akaba yaheruka kuva i Dubai aciye mu gihugu cy'u Rwanda. Yari yaje kwivuza afise inkorora bicurane n'ububabare bw'umubiri. Ibipimo byakozwe muri laboratoire ya INSP byerekanye ko abo bantu uko ari babiri bari mu bitaro bya Bumereke bose banduye umugera ukiza cya coronavirus.
Yagiriye kashikiriza ingingo zafashe yanemeza ko ubuzima bw'abanduye butabangamiwe.
Abo bantu kwa babiri baca bajanwa ahatekanijwe gukurikirana mwe nabo bagwayi mu bitaro bya Clinique Prince Louis Rwagasore. Ariko icyo mumenya nuko ubuzima bw'abo bagwayi butabangamiwe kandi bumeze neza. Kubera ko icyo kiza kibonekeje ngaha mu gihugu cyacu, tugiye kwihatira gufata ingingo zose zo gukurikirana hafi icyo kiza, na cyane cyane duhereye kuboba baragiye hamwe n'abo bantu kugira ngo abaho bari tubapime kandi tongere tubakingire tukingire na bene gihugu. Icyo gituma kandi dusavye abene gihugu bose kuguma batekanye, na cyane cyane bakurikiza za mpanuro nziza zo kugira isuku no kwirinda kwiyanduza no kwanduza abandi icyo kiza cya coronavirus.
Umushyanganje w'amagara y'abantu ntiyavuze ariko igihe abagabo binjiriye ku butaka bw'u Burundi naho banyuze mu kwinjira, niba ari ku mipaka canke ukivuga cy'indege cya Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye cugawe kuva kwa 2022 ukwezi kwa gatatu guheze kuvigiye cy'isaha zitandatu z'ijoro. Mugabo yamenyesheje ko hari abandi bantu batatu bari baje bava muri Tanzania bikekwa bari ku bitaro byo mu Giteranyi, intara ya Muyinga mu buraruko bushibuseruko bw'u Burundi, basanze atamugera w'ingwara ya corona banduye. Ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, buserukizi bw'umuryango wa Buraya ambasade zikugira uwo muryango, abakozi bavyo ubu bari basanzwe bakorera imuhira naye amashuri yagukira ibihugu by'Ubufaransa n'Ububirigi hamwe n'ikigo ndangakaranga c'Abafaransa vyari vyugaye, naho leta yari yagabishije mu ndwi heze ko ishobora guhana abo bose bafata ingingo zihushanye n'izo yamaze gufata canke itarafata. Mu gihe ambasade y'Abanyamerika nayo yari yagabanije abakozi bayo amasaha yo gukora bagakora batanimbuco kimwe namwe mu mabanki. Kuri uyu wa kabiri umuryango mpuzamahanga witaho ubwigenge bwa kiremwa muntu Human Rights Watch wari wasohoye urwandiko usaba abategetsi b'Abarundi guhangana n'ikiza cya corona, bagaha amakuru afatika kandi anahagije abanyagihugu ukuntu bokirinda bakanirinda kucanduzanya, aho kuguma bavuga ko Burundi ari hangagiye iberwa ryonyene ataco bwinona kubera bwashize Imana imbere. Mu muryango wa Afrika y'ubuseruko kugeza kuri uyu wa gatatu, igihugu cya Sudani y'Amajepfo nicyo gisigaye kitaratorwamo umuntu n'umwe afite ubwandu bw'indwara ya corona. Eloge Wika neza, ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda, urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza ruravuga ko rwatangiye iperereza ku rupfu rw'umunyarwandakazi n'umusore w'umurundi bapfiriye mu ngo zabo ku cyumweru. Buri wese muri abo abukwe, ariko abaturanyi babo bakavuga ko bababonye basangira ku cyumweru nyine gishize. Pierre Claver niyo nkuru yabikurikiranye.
Umusore w'impunzi y'umurundi yasanzwe yafiriye mu nzu kuri uyu wa kabiri ari mu kigero cy'imyaka irenga gato 30, yaba mu murenge wa Kicukiro mu karere ka Kicukiro nyene umujyi wa Kigali. yarazwe ku izina rya Armel Ntwari agatazirano kiwe ni mico myiza. Inzego zibanze zivuga ko imbere yaho gato ku munsi wa mbere hari n'uwundi mugore w'umunyarwandakazi nawe yitabye Imana muri ako gace. Ababanyi babo co kimwe n'inzego zibanze bemeza ko bari basangiye nk'uko bisanzwe inzoga ku munsi w'Imana uheze co kime n'abandi. Kugira ngo rupfu rwa mico myiza rumenyekane, ababanye ngo bagize amakenga kuko yaramaze iminsi ibiri adasohoka, niko kubomora umuryango basanga ibararyaraguye kanatsinda abamuheruka ijya nyuma hari ku munsi wa Mungu. Kubera ko inzego zibanze zemeje ko abo bantu babiri basohotse urugo, kandi muri iki gihe abantu bose basabwa kuguma muhira mu ntumbero yo kwirindikiza cy'umugera wa corona, userukira impunzi mu bisagara arihanikiriza impunzi ko atawosubira gusohoka. Patrice Ntadohoka abivuze kuko uwo musore w'umurundi yari impunzi.
Naje nkujeje gukurikirana ku munsi ku munsi impunzi ko zibayeho zirambabaje cyane, kandi nagomba mbonera akanya kuguhuza imiryango yabuze. Hari abo turiko turavugana muri iyo miryango uturabe ingene abo bantu bashingwa n'iteka. Mboneho rero n'akanya ko guhanura impunzi zose ziba muri ino miji y'igihugu cy'u Rwanda ko bogerageza gukurikiza amategeko ku neza yabo y'umutekano, cyane cyane muri ibi bihe turi mu bibazo bidasanzwe by'iki kiza cya coronavirus kiteye ikibazo cyane ku isi yose. Bareke kuza barasohoka uko bashatse kandi bibujijwe, kuko amakuru dushikira avuga yuko baba bavuye hanze kumbure binyigije agaca baja kurondera gufungura cyangwa baje kurondera cyo kunywa, hanyuma bikavuyemo ingaruka y'ibibazo tutaramenya neza ingene bitumbire.
Hageze ubwira ikibazo kanaka asabwa kwitura inzego zimwegereye ndetse n'igipolisi kugira ngo bamutunganirize.
Kandi murabona na leta ibidufashamo igahereza ifashanyo abantu bamerewe nabi barindire ngaho, amatelefoni barayafise yababarongoye babaze bati tubikore gute. Impunzi zose rezo mu muji zirateye kamo ko zogerageza no kuri kwifata ibihe bitoroshye n'ibyo yitagira akazi utagira amikoro, ariko bagume mu mazu bagumana telefone y'ababarongoye bagumana telefone ya polisi za polisi ziriho zitabara. Nkaba mboneyeho n'akanya ko kumenyesha hariho amatangazo ubona bagira ngo runaka ngo muzomubaze ibi ngo ku byerekeye amagara y'abantu. Nta muntu n'umwe ariko yo kuvuga iby'amagara y'abantu atari ijya nimero babahaye ijana na cumi na kane yo gutabaza igihe umuntu yumva atamerewe neza mu buzima, cyane cyane bijyanye n'iki kiza cya corona.
Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika yagerageje kuvugana n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Biranka, yamara umuvugizi w'urwo rwego RIB Marie Michel Umuhoza yabwiye ikinyamakuru Igihe k'urwo rwego rwamenye ayo makuru ndetse ko rwatanguye iperereza ku cabitumye. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Tugume mu Rwanda, aho amwe mu masosiyete atwara abantu mu mujyi wa Kigali yabaye ahagaritse amasezerano n'abakozi bayo mu gihe cy'amezi atatu kubera ikiza cy'indwara ya COVID-19. Eric Bagirubusa adufitiye inkuru irambuye.
Amakuru y'ihagarikwa ry'ibikorwa bya zimwe muri kompanyi zitwara abagenzi hirya no hino mu mujyi wa Kigali, Ijwi rya Amerika yamenye abanje kubwirwa n'abantu batandukanye ko ayo makompanyi yirukanye bidasubirwaho abari abakozi batwara imodoka zabo mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali kubera icyorezo COVID-19. Ibitandukanye n'ibyo, Ijwi rya Amerika yivuganiye n'abayobozi ba nyirubwite bamwe mu makompanyi atwara abagenzi hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Twahereye kuri kompanyi Royal Express, umuyobozi wayo wungirije bwana Soteri Habumugisha yabwiye Ijwi rya Amerika ko abakozi babaye bahagaze kubera ko n'ubusanzwe ibikorwa byo gutwara abagenzi mu gihugu byahagaze kubera icyorezo cya virusi ya corona. Uyu yaduhakaniye ko badashobora kurota birukana abakozi babo ko igihe cyose icyorezo cya virusi ya corona cyarangira basubira mu kazi uko bisanzwe. Ni nacyo kimwe ku buyobozi bwa Kigali Bus Services KBS mu mpine. Ijwi rya Amerika ivugana na bwana Victor Rudasingwa, umuyobozi mukuru wa KBS, yaduhamirije ko babaye basabye abakozi babo gusesa amasezerano y'akazi mu gihe cy'amezi atatu kubera ibibazo byo kuba imikorere yarahagaze. Bwana Rudasingwa akavuga ko igihe icyo cyorezo cyava mu nzira abakozi basubira mu kazi.
Niko bimeze ariko si ukuhagarika burundu so gusubika amasezerano bafitanye na Kigali Bus Services by'agateganyo, bivuze ngo ejo n'ejo bundi mu gihe cyose iyi ndwara iki cyorezo cyaba gihagaze tugasubira mu kazi nk'uko byari bisanzwe, bazagaruka mu kazi bisanzwe. Ubundi bahawe gusubika amasezerano bagateganya mu gihe cy'amezi atatu kandi biteganywa n'itegeko umuteko ry'umurimo kuko hifashishijwe ubwo itegeko mu gihe nk'icyo nyine bagita hasemaze tekinike ahari ko ariko bimera kuko nigihe urumva kiba kidasanzwe.
Iki cyemezo cy'amakompanyi atwara abagenzi mu modoka yahisemo kubasesha amasezerano y'akazi kuri KBS by'umwihariko ngo n'abakozi hasi ya bose kuko ngo ari icyemezo kigenda kigafata no kuwitwa umukanishi w'imodoka.
Ntabwo ari abashoferi gusa n'abakozi bo mu biro n'abakanishi.
Bivuze rero ngo murebye uko ibintu byitwaye murasanga n'ubundi gukomeza amasezerano byaba ari igihombo kuri KBS.
Urabibona birakugaragara muri Kigali se cyangwa mu Rwanda nta urabibona uko situation imeze rwose urabona ko ubuzima bwahagaze uyu munsi niba inkomoko y'umutungo cyangwa y'ubukungu bwa KBS yavaga mu gutwara abagenzi ukabona twarahagaze urumva atari ubundi bushobozi ubona ikigo cyaba kigifite.
Bwana Rudasingwa avuga ko nyuma yo kumvikana n'abakozi bagasesa amasezerano yabagengaga mu kazi kabo ka buri munsi bemeranije ko ukwezi kwa gatatu bagomba kuzaguhembwa na cyane ko icyemezo kibuza gutwarira hamwe abagenzi cyafashwe ukwezi kwerekeza ku musozo. Uyu ni umwanzuro ugiye kugira ingaruka ku bantu batari bake byo nyine kuri KBS ho nyine barabaruri imodoka zisaga 120 kandi abashoferi nabo ubwabo bagenda bazisimburanamo. Ibi bije mu mugambi wo kubahiriza ingamba nshya za guverinoma zitegeka guhagarika ingendo zaho hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo COVID-19 hirya no hino mu mujyi wa Kigali hakunda guhurira abagenzi batega imodoka zerekeza mu bice bitandukanye by'igihugu urahagera ugasanga harahindutse nk'amatongo. Gufata icyemezo cyo gusesa amasezerano y'akazi si umwihariko w'aya makompanyi atwara abagenzi kuko yaba amahoteli, utubyiniro n'amaresitora n'abandi uretse bo no gusesa amasezerano na cyane ko abayagira imbarwa babaye birukanya babakoreraga. Hari n'amatangazo yasohotse asaba amabanki amwe n'amwe kuba afunze amwe mu mashami yayo hirya no hino byumvikanisha uburemere bw'iki kibazo kugeza ubu biragoye kumva urwego runaka rwabarura rugatomora akayabo rumaze guhomba ariko ntibabura kwemeza ko byanze bikunze ari ibihombo bitagira ingano. Aha bagira ubusabe bw'iri Amerika i Kigali.
Asiya Kongo ayimunze z'abarundi ziri mu nkambi y'agateganyo yahitwa Kavimvira zugarijwe n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa indwara zituruka ku isuku nke no kutagira uko zivuza zirasaba inzego zibishinzwe gutabara zikabakemurira ikibazo. Vedaste Ngabo yagiyeyo.
Kubera ubuzima bubize impunzi zibayemo bwo gufungura rimwe ku munsi ubugari n'amashaza by'intica ntikize usanga mu gitondo cya kare hari impunzi zisohoka urupangu rw'amabati ruzengurutse inkambi zikajya guhingira abaturage bo bakongomani izindi nazo zikajya gucukura amabuye n'umucanga mu mugezi wa Kavimvira kugira ngo zibone amafaranga yo guhahira abana bazo. Hatunga Imana Penina ni umugore uri mu kigero cy'imyaka 38 y'amavuko iwe n'abandi bagore barenga 20 twabasanze mu mugezi wa Kavimvira bari kuropora umucanga bakoresheje ibitiyo.
Wewe gitu matu uza turashonje nitugaburi kwa kurugero tuhangia rimwe naho nyene saa 11 siize rimwe kuza koronge none njya baguha siize ri saa 11 kuzotunga umujyango wazotunga abana abana bakaza kuronge njya ruko bananutse niminwa yumye tuza kuva ngaha dusanga abana ari mirambi kangwa abana busanga bajyamye bameze nk'abapfuye. Turarushe cyane n'ukuri turarushe turakeneye yuko bo tukemurira ikibazo cyacu tukareba ko twova aha hantu kuko tugiye gupfana umucoko urwaye ntuzora nk'izo kuvuza twebwe babaha mu Kavimvira inzara nituza na kuropora amabuye kuko atari inzara ibi ntabwo wobizamo yaba twagaburirwa nk'uko bikwiye ntitubacuza mu aya mabuye tuza kubera inzara ntabyo turonka.
Bamwe na bamwe muri aba barundi bo muri inkambi y'agateganyo Kavimvira nubwo birirwa mu mugezi bashaka amabuye n'imicanga yo kugurisha mu baturage b'abakongomani bubaka amazu bavuga ko amafaranga bahembwa ari makeya mu buryo adashobora gukemura ikibazo cy'inzara bamaranye iminsi muri iyi nkambi. Nduwayo Didas ni umubyeyi ufite abana batanu muri iyi nkambi ya Kavimvira.
By'ukuri twebwe aha tumaze amezi 8 turi mu transit. Ayo mezi 8 batubariye ko ikibazo cyacu kigiye gikemuke twararindiriye twarabuze baraza baratubwira ko twebwe muri iyi minsi bitarenga mu ndwi zibiri. Izo ndwi zibiri twarazirindiriye twarahebuye gushikana n'iyi saha. Ubugari rero nabwo bariko baraduhereza ni ubugari budashoboka baduhereza ubugari budahiye bakaduhereza manjegeri bavuruze twagenda kuyafungura abana bagacibwamwo bakagwara indwara zitandukanye abo bana twabajyana no kwa muganga bakabahereza intete zibiri izo nkeke zibiri bazibahaye twabasubira nayo ngo jana ngo ejo bazokira abana harabapfa tukababura ngaho muri ico kigo twararindire rero twe kibazo cyokemuka twarahebuye twesha duhitamo kuza ngaha muri aya mazi aba nabo bariko baraduhereza akazi ngaha akazi baduhaye iyi base turayiroporera amafaranga 150 hari n'abaduhereza 100 ikigozi cy'ubufu gahacara duze igeze ku mafaranga 400 imboga twoho nta imboga turi nakirya ntikuvuga ngo turaje imboga eka twe tuheruka n'imboga zinaryoshe mu kanwa kacu tukiri mu Burundi
kari keraja no muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga 1500 zirimo izima z'amezi arenga 8 ahamya yuko bahora basaba ishyirahamwe rya SR kubimurira mu nkambi ya Murungwe kuko ubuzima babayemo bukomeje kuba bubi bite w'imirire mibi ubuvuzi butari bwiza ndetse n'ubujyamo bwo kurara mu bihangare barengijana umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Kavimvira Fredy Salumu avuga yuko gutinda kwiza impunzi muri inkambi byatewe n'uko ibarabara rihuza Uvira na Fizi ryasenyutse mu buryo nta buryo babona bwo kwimuririza impunzi mu nkambi ya Murungu iri muri teritwari ya Fizi Vedaste Ngabo kubwijwe ijwi ry'Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo
tukivuga ibyerekeye ubuzima bw'impunzi z'abarundi reka dusubire mu nkambi ya Nduta muri Tanzania aho mugenzi wacu Desire Hatungimana muri inkuru twateguye twifashishije bamwanyi bacu bari muri icyo gihugu atwibutsa uko impunzi z'abarundi zibaho nyine muri Tanzania zihangayikishijwe n'ikibazo cy'abana b'abakobwa batamashuri bagatoroka basanga abagabo baba Tanzania mu bice byegereye inkambi
abana babigeme bacikira bivugwa ko arabari hagati y'imyaka 16 na 25 abenshi muri aba bana bataye amashuri bageze mu cya mbere cyayisumbuye amakuru dukura mu ikambi abenshi mu bacikira ntibaje kureye ikambi ahubwo baje mu bijiji byegereye iyo kambi ya Nduta ibyo bijiji navyo twovuga nk'ibijiji bya Nengo Mushasha biri mu seruko bw'ikambi ya Nduta na biturana hamwe n'amarorego abiri mu burengero bw'iyo kambi bamwe mu mpunzi kenshi na kenshi bavuga ko abo bigeme atamahigwe bagira iyo bagiye bigatuma bagaruka mu buzima bwo mu nkambi bazanya abana b'abatanzania abandi bamwe mu mpunzi ibibazo gituma abo bana bacikira nibazo bagira iyo bagiye kubana n'abatanzania
abana naho gituma baheba amashuri bagatabaza n'ubuzima buke umbe gishinzwe ku buzima buke bukuvuga kirero hagi watu tura Kenya ubu twa mujako yo duhaga sana ko kwisiga akatubura akadutubura ko kwisiga nta kindi kiba cyiki
kana nti harari nzara kweri
nzara simba mungo ngende arandira agi yashonde ibyo byose twa nisibazo gituma abamo yahurana ka gasore ati ugi kriki ni alo kama pusa akaronka gasabune
bana bingora ni bahura nazo bobo bagira kibagiye kunese bakacha basanga bararushije bacabahura ingorane bavuga ati mwabikore mu wa mukore w'umukindi nagutoye ubwoba none uko amukira kwagomba kamucurika kamucurika
none wowe umaze kuva mu bwoko bwa ukajya mu bundi bwoko ubugiye kuruhama amahoro ronkayi bayaronkeyo gutya n'umwana babyayeyo kabyuye umutanze yara mu mwaka kwatari uwiwe kwatazana mu barindi aragiye kuruhama arahinjiye mu bwoko butari kwiwe
abakobwa batakurongorwa muri Tanzania ingorane bakunda kubwira nyamukuru abo batanzania baba batwaye ntibabana hezi iminsi mike yabyaye uzabona bamwirukanye kandi izindi ngorane bagira umwana yabyariye mu kijiji cya Tanzania hari igihe batamumuha arinda muzana nawo amushikanye mu ikambi ntiyandikwa muri hasi
muri abo bigeme bacikira harimwo aba batarakwiza imyaka 18 akenshi bavuga ko babasanganye ingorane mu miryango impunzi zikababazwa n'uko niyo bacikiye akenshi atamahigwe bagira iyo bagiye
abaye bishuri bivanye n'ukuntu babayeho bamusanga barihunganye batari kumwe n'imiryango yabo abantu ugasanga n'ubukene butuma baheba ishuri mbere bakaza no kurongorwa hataranagera
biravana n'ubuzima baba babayemo ni naho baba babaye bashobora kuba baba mu nzu zabonyine kuri aba bahunze ari bonyine cyangwa bashaka bakajya mu miryango y'iwabo tabafata nabi bagaca bapfaye yamara kujya ku ishuri akiga umutima uzoguma ni muhira nta kishenshi kanjya gatanu akajya mu byo gucana agasubira ku ishuri yacerewe amaze gucegwa bagaca bamukura amanota cyangwa bakamukubita inkuru abo rero acahitamo kuheba akicara amaze kwicara araguma ngaho abatanzania bakaza bakavugana bagaca bamutwara iwabo bakabatwara bakabana amezi abiri atatu amaze kubana n'imisako igashitangura kubera ata byangombwa byo muri Tanzania abafise amaze bimaze kugenda uko acha mwirukana gacagaruka ngaha mu nkambi amaze kugaruka ngaha mu nkambi n'umwana yavyari inyuma y'inkambi nta bufasha na bumwe aronka mu nkambi ntashobora kuronka ifomo cyangwa
abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta basaba ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi ku isi gukorana na leta ya Tanzania kwitaho agateka kabo bigeme na cyane cyane abanyaka 18.
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro vyacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika, Radio Yanyu.
Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu munsi ku mateka mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana haratubwira ukuntu itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane mu 1940 umutegarugori Wangari Maathai umunyakenyakazi witangiye cyane kubungabunga ibidukikije yavutse.
Igihe Kenya yiteguraga kwigobotora ingoma ya gikolonije, abanyapolitiki nk'uwitwa Tom Mboya bifuje ko abana bafite ubushobozi bwo kwiga neza bakoherezwa mu bihugu by'Uburayi kugira ngo bazagire uruhare mu butegetsi bw'igihugu kimaze kwigenga. Icyo gihe John Kennedy wari ukiri senateri yiyemeje gutanga amafaranga yo kwiga, maze Wangari Maathai yaba umwe mu bana 300 bavuye muri Kenya bakajya kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo hari mu kwezi kwa cyenda mu mwaka w'1960. Arangije kaminuza yagarutse muri Kenya, maze mu mwaka w'1977 yashinga ikigo yise Green Belt Movement, icyo kwibanda cyane ku gutera ibiti, kubungabunga ibidukikije no guharanira uburenganzira bw'abagore. Yabaye depute ndetse aba na minisitiri wungirije ushinzwe ibidukikije n'umutungo kamere muri leta ya Perezida Mwai Kibaki kuva mu mwaka wa 2003 kugera muri 2005. Mu mwaka wa 2004 nibwo Wangari Maathai yabaye umunyafurika kazi wa mbere wahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel kubera uruhare yagize mu guharanira amajyambere arambye, demokarasi n'amahoro. Yari mu mashyirahamwe menshi yaharanira ibidukikije hirya no hino ku isi, akaba yarigukanye n'ibihembo byinshi ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa cyenda muri 2011 nibwo Wangari Maathai yitabye Imana azize indwara ya kanseri yari afite imyaka 71.
Urakoze Venuste uyu munsi mu mateka ni nayo dusoreje amakuru yacu y'aka kanya, ariko turabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bitaha. Tubibutsa ko ikiganiro muri Isanga kiri buhite ku isaha isanzwe, ariko ni kimwe mu byatambutse, bityo tukaba tutari bubashe kwakira ibitekerezo cyangwa ibibazo. Dore ko muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegura turi mu ngo kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Turabashimiye rero ko mwahisemo Ijwi rya Amerika, mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma.